Nzamba.
Nzambira samirana.
Niliwe bakunzi ba radio Nzamba gateka kawe sangu ikaze murano makuru yo kwigenekereza rya munani rusama. Ayo nayo tuyahere kuri izingingo nkuru nkuru zikwerekera. Ningingo itashimishije abo mu mashirahamwe aranira gateka kazi na muntu mu Burundi. Iyo nayo niyafashwe n'umuryango w'umwe bwa Afrika yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu byigwa mu kanama kajejwe amahoro n'umutekano. Muri ligiteka bavuga ko mu Burundi hakirangwa ukuzimanganya ubuzima bwa kiremwa muntu be n'uguhohotera kiremwa muntu. Intererano itozwa ku nguvu kugira ngo hubakwe ikibuga c'inkino ca komine Makebuko yateye imyidogo abanyagihugu baho. Basabwa gutanga igihumbi be no kwitanga mu bikorwa bisaba inguvu utabikoza agacibwa adabu y'ibihumbi bitanu abanyagihugu bakabibonamo agahotoro. Agateka kumenyesha makuru ko bakifashe gute mu Burundi nico n'ikibazo cishugwa mu kigabane c'isoko turunani rw'amaradio Inzamba na RPA mumenyereye ku minsi yose ya gatandatu. Muragume hafi tubafitiye kandi n'amakuru yanditswe n'ibinyamakuru. Kuri mikro muri kumwe na jewe Arisa Kimana sangwe ikaze mwese. Ibikorwa by'urudandazwa muri komine Maramirundi ya komine Busiga intara ya Ngozi muri kino gihembwe biracumbagira. Ibyo ngo bikaba byatanguye kwibonekeza kuva igitarigwa co ku ruzi akayave kibomotse akaba hari kwigenekeza ya gatatu ntwara ntuno mwaka. Ico naco kikaba gihuza komine Busiga intara ya Ngozi ku ruhande rwa zone Maramirundi kwibarabara bita RN rihuza igihugu cy'u Burundi n'igihugu kibanye cy'u Rwanda. Tubibaze Kamikazi Delicia.
Muri kino gihe imodoka zivana ibidandazwa mu gisagara ca Kayanza zigeze kuri urwo ruzi zica zipa ku rugo, ibidandazwa bigaca byikorerwa ku mutwe gushika hakurya kuko abamaguru bo barashobora kurengana. Muri icyo gihe bica bipakirwa ku makinga cyangwa ku mapikipiki gushika kuri centre Maramirundi, bitabaye uko naho izo modoka zifata ibarabara rija mu ntara ya Ngozi zikinjira muri komine Busiga amayira rimwe na rimwe abanyerera mpaka gushika muri iyo zone ya Maramirundi. Kubera izo ngendo ndende n'uburyo buba bwakoreshejwe, abadandaza baca baduza ibiciro ku buryo bw'umurengera. Nk'ikiro cy'amamesa cyahora kigurisha amafaranga 2,800, ubu kigurishwa amafaranga 3,600. Ubufuvu bw'imyumbati kare bwagurishwa amafaranga 550, ubu bugurwa amafaranga 1,000. Ibomaka y'ico kiraro ngo ryaragize ingaruka no ku magara y'ababa muri iyo zone. Abagwayi barembye canke abakenyezi bibungenze ngo ntibakijyanwa mu bitaro byo mu gisagara cya Kayanza nka mbere kuko ari vya hafi ku bitaro byo mu gisagara cya Ngozi, ngo kubera imodoka rusehabaniha ataho yoca kugira ibunguruze. Abanyagihugu bagasaba bashimitse leta kubaka vuba ikindi gitarugwa amazi atararenga inkombe, na cyane cyane ko n'umushikiranganji Deo Nsanganiye umwami ajeje ibikorwa bya leta n'inyubako yari yavyemeye bukeye bwaho ico kiraro cya caraye kibomotse.
Kamikazi Delicia turamushimiye. Bamwe mu barangura ibinyobwa bya Brarude mu bice bitandukanye by'igisagara cya Bujumbura baridoga ko barangura ku biciro by'umurengera ku madepo basanzwe barangurirako, bakavuga ko bituma bakora bahomba. Bagasaba abajejwe intwaro kubahereza ibiciro biherutse gushingwa na Brarude. Ido Nido na Blaise Nijimbere.
Abo basanzwe barangura ivyo binyobwa bavuga ko kuva ihinguriro Brarude idugirije ibiciro ku binyobwa vya Museri ndende, Boke, Royale na Fanta bene amadepo baciye bishingira ibiciro uko bishakiye. Amakuru Radio Inzamba ikura mu gisagara ca Bujumbura avuga ko ubu ikazi ya Museri igeze ku mafaranga 221 vy'amarundi mu gihe yahora ku mafaranga 19,600. Royale igeze ku 39,000 mu gihe yahora ku mafaranga 34,400. Boke nayo bakaba bayirangura amafaranga angana n'300,500 mu gihe yahora ku 25,800. Abadandaza bavuga ko bakora bahomba kuko bunguka amafaranga adashikana n'ayicupa ku ikaziye, bakagira amakenga ko batazoronka amafaranga yo kuriha inzu bakoreramwo. Bakababazwa kandi no kubona ivyo biba hari habajejwe intwaro hasi nk'abakuru b'amakaritie baroreraho kubishikiriza ababakurira. Abo badandaza basaba ko ihinguriro Brarude abajejwe intwaro bakurikirana hagufi ico kibazo kugira baranguza ntibabandanye bazimba abantu. Twabamenyesha ko ibiciro by'ibindi binyobwa nka Primus na Amstel ntoya byo bitigeze bihinduka.
Abanyagihugu bo muri komine Makebuko nabo mu ntara ya Gitega bariyamiriza intererano basabwa ku nguvu kugira ngo hubakwe stade arico kibuga c'inkino c'iyo komine. iyo nererano igatangwa mu buryo bubiri. Ubwa mbere basabwa amafaranga igihumbi y'amarundi, ubwa kabiri bagasabwa kwitaba ibikorwa bisaba ingufu mu kubaka. Nayo ngo utabikoze atatsindwa ihadabu y'amafaranga ibihumbi bitanu. Bagasaba ko iyo ngingo ikurwaho kuko benshi muri aba banyagihugu batagifise uburyo bwabo bw'amafaranga canke batakigira ingufu zo gukora muri ibyo bikorwa. N'inkuru tubaza Jacob Siboman.
Abatitabiriye ibyo bikorwa byo kubaka stade abwirizwa gutanga amande y'ibihumbi bitanu.
Abanyagihugu bose bo muri komine ya Makebuko bategerezwa kwitaba ibikorwa byo kubaka ikibuga cha stade, baba bakiri bato canke batama. Iruhande yuko kwitanga mu kubaka bategerezwa kandi gutanga amafaranga igihumbi. Ubu bakaba ariko bayasabwa ubwa kabiri nk'uko abanyagihugu babivuga. Ikibabaza cyane ni uko n'abageze mu zabukuru bategeka kuja muri izo bikorwa mu gihe utitabye acatangishwe hadabu ry'amafaranga ibihumbi bitanu.
Ni umubabaro rero kuri twebwe abavuka komine ya Makebuko, kuko ibyo bintu bisa no gufatwa ku nguvu, kandi icyongera ko nuko ariho abantu babatama usanga barenze imyaka 65 bategekwa kujya gukora ibyo bikorwa. Hariho ababa mu mitumba iri kure y'umurwa mukuru, kuko umurwa mukuru wa komine Makebuko usa n'uri ku mpera. Ni ukuvuga nk'abantu bava mu mitumba igize na zone Maranja na zone Murenda ni hafi cyane, bisaba yuko barinda gufata urugendo rurerure, kandi haba harimo n'abari mu zabukuru.
Ubwo abo banyagihugu buramatari ngo yari akwiye gufata ingingo yo guhagarika iyo ngingo kuko harimo umukazo no gucinyiza abanyagihugu.
Dusaba rero yuko abajejwe intwaro boraba icyo kibazo bakaciga neza, kandi ibyo guterera bikaba kugushaka. Umuntu niyo gutanga amaboko hanyuma agaca agaruka atangira amafaranga.
Abo banyagihugu bidoga kandi ko ibyo bikorwa byo kubaka ikibuga bibatwara umwanya munini mu gihe nabo baba bakeneye gukora mu mirima yabo kugira baronke ibitunga imiryango yabo. Twagerageje kurondera umustantiri wa komine Makebuko ngo agire icyo abivuga ko ariko ntitwashoboye kumuronga.
Turamukengurukiye mwezi wacu Jacob Sibomana kuri iyo nkuru. Abadandaza bo mu ntara ya Kirundo nabo muri komine ya Kirundo nyene baridoga ko baburabujwe bakabuzwa gucuruza n'igipolisi, ahubwo ngo bakabategeka kugenda ku nguvu mu bikorwa rusange kuri uyu wa gatandatu. Imongo no ku mukuru w'umugambwe SNDD-FDD ku rwego rw'igihugu ngo yari yaramutse yagendeye iyo ntara aho yari yagiye gukorera ibikorwa rusange mu ntumbero yo gutanguza ibikorwa byo kubaka ikibuga c'inkino Inyarunazi muri iyo komine nyene. Umviriza umwe mu baganiriye na Radio Inzamba ahavuga ko ivyo bakorewe abifata nk'ihohoterwa rya kiremwa muntu.
Nta murimo n'umwe bigeze gukorwa mu gisagara ca Kirundo. Batwukaje kubera umukuru w'umugambwe ku rwego rw'igihugu SNDD-FDD ya gukora ibikorwa rusange byo kubaka stade iri muri komine Busoni. Ariko hanini bakoyoba yazanywe n'injyane ziri hagati y'abanywanyi b'umugambwe SNDD-FDD ko bamaze iminsi bajyana. Fred akababaje abadandaza uzikura nk'akarasiro ko wadandaje mu isoko yose ikaba yugawe haba mu micungararo yose igisagara cya Kirundo. Nta murimo n'umwe wigeze ukorwa ubwo bahemerera abantu kuboja mu bikorwa rusange muri iyo komine ya Busoni. Tukabona ko ari akarenganyo kuko uva mu komine uja mu yindi usa ni nk'agacinyizo, kuko umuntu kugira abone ko ntuyora arariye tekereza kugira icyo yokora. Bibona ko ari agatotezo kakibandanya kuko rusange ku byo kwita bwa n'ububa ashaka atari ku itegeko. Ibyo byo byagiye kubera mu yindi komine mvumora ari kuba mu iyo komine ya Busoni kawe ntibatwara abantu ku ngupfu.
Radio Inzamba twagerageje kurondera mustaneri wa komine Kirundo co kimwe na buramatari w'iyo ntara ariko ntitwabaronse.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho, umviriza Radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ingingo y'umuryango w'umwe bwa Afrika yo gukura Burundi ku rutonde rw'ibihugu vyigwa n'akanama kajejwe amahoro n'umutekano no guhagarika abarorerezi ku bijanye n'agateka kazi na muntu eka no mu bya gisirikare yakiriwe nabi cyane n'umuhariri igiteka Emmanuel Nibizi cegera cy'uburongo yari igiteka ati ntihari bwagere kuko mu Burundi ngo guhohotera kiremwa muntu no kuzimanganya ubuzima bw'abantu biracibonekeza ku bwinshi.
Icyo umuntu yovuga nuko naho tutabona cyane icyo bashitse ko umuntu uhagarika akazi k'izonderorezi kutara alaba ibyo bakoze hamurabe urabi cyacha bajanye mbega barabikoze ubimeze neza ibyo zose rero ni namakenga hanyuma tutatahuritse kuburyo iyo shiramo ryabyiyemeje yuko bagiye gufasha Burundi kugira ngo buve mu bihe bibi byarimwe ariko tukabona n'ubu bibandanya aho dufatiye nk'uburorero buherukaho yamaze kuba ibitero bibiri mu ntara ya Mwaro aho abantu bicwa ukongera ukaraba n'abandi bapfungwa kubera ibyimviro byabo aho naho nyibanye babo mugambwe SNL ukongera ukaraba n'abandi banyuruzwa ukaburi rengero baguma bavugwa hirya no hino none yabororezi tukikajya makenga mbega none ntibatanga ibyegeranyo ku buryo dushyira hamwe rishobora kubifatira ko twebwe rero tukavuga tuti hakiri kare cyane kugira ngo iyo ngingo ifatwe
mwamenya ko iyo ngingo izoja mu ngiro ku igenekerezo rya 31 za kuno kwezi bamwe mu mpunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Murongwe iri mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ntibafise aho bakika umusaya amazu bahora babamwo yatewe n'amazi y'imvura arayabomora basa mishyirahamwe gita impunzi ku isi ya SR n'ayandi mashyirahamwe bakorana kubaronsa ubundi buraro ngo kuko babayeho mu buzima butoroshe n'inkuru ya Diane Nkuru Nziza.
Abarundi baba mu ikambi ya Murongwe bavuga ko inzu zabo zatewe n'amazi zicazira bomoka bavuga kandi ko vyunyuwe nuko zimaze imyaka myinshi kandi zubakishijwe ibiti
amazi cyane cyane nko mu bihe by'imvura amazi ni menshi cyane amazi avuye mu kuzima bira hari amazi y'imigende itemba temba imanuka bifatanyire nayo mazi bica bituzana n'ingaruka mba amazi basanga ari karabomoka kandi amazi igihe kirekire cyane yubatswe
basaba ishyirahamwe hasere igita y'impunzi ku isi hamwe n'ayandi mashyirahamwe bakorana kubagarukira ko no kubarosa ubundi buraro
amazi yo mu kuzima shaduga kivangana nayo imvura amazi naca ateraho tujyama ugacusanga rero turiko turatubura aho tujyama tubura naho dutereke ibintu naho ducana ntihaboneka tubura ingere tubigenze rero twasaba yabagira neza hafere na senere ngira ngo nandi mashirahamwe kumuza bakatugarukira ko bakaturonsa ibyo dushobora gusasa indani bakaturonsa uburyo dushobora gukoresha mu kubaka cyangwa bakatwimura muri ibyo bibanza bakadushira mu bindi bibanza bitarimwo ayo mazi adudubuka cyangwa adategwa n'imvura cyane cyangwa bakatwubakira inzu zikomeye kugira ngo igihe cy'imvura kigeze ntizuze turaturatura.
Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba agatega kawe ntigwashoboye kuronka kuri telefone userukira abandi muri iyo kambi cyo kimwe n'abarongoye ishyirahamwe HCR muri iyo kambi kugira ngo batubwire icyo bari kubarafasha abo Barundi bahungiye aho mu kambi ya Murongwe bari mu Kangaratete.
Tumushimire mwenzi wacu Diane Nkuru Nziza. Ingingo yo gushira mu mirwi y'abanawo nikora impunzi z'abarundi ziri mu kambi y'Imahama mu gihugu cy'u Rwanda ngo yaje gihuti huti kandi ntiyateguwe neza bikaba bishikirizwa n'ishyirahamwe CMDH Vicar riharanira agatega k'impunzi. Ni nyuma yaho izo mpunzi zishizwe mu mirwi itatu bivanye n'uko imiryango ibayeho iryo shyirahamwe rigasaba abijejwe ko iyo ngingo yosubirwamwo hakaba amatohoza yimbitse kugira ngo ntihabe abarwa mu mporero bagashirwa mu mugwi w'abatazosubira gufashwa. Kurikira Aeroporo Shirangabo icegera cy'uburongo ishyirahamwe CBDH Vicar
uravye ibyo bafatiye ko usanga hariho bamwe bitwa ko buronko ico barya ugasanga niyo bashizwe muri uyu mugwi wa mbere ugasanga abandi bagiye barashirwa mu mugwi wa gatatu ariwo mugwi w'abantu atakina kimwe bashobora kuronswa kandi ahubwo ariwo babaye gusumba abandi nk'akarorero hariho nk'abana babanyeshure usanga ari bonyene ugasanga bamwandikiye message ko atazoronswa ubwo bufasha uwo munyeshuri urumva ko azoca heri ishure hanyuma agende kurondera akazi. Ikindi hari abantu usanga bafise amadiplome ariko atakazi bafise atababona bashobora kukaronka ubwo rero bose bazogira ingorane zikomeye uzosanga abantu bishwe n'inzara ubufasha buhawe abantu bari basanga n'ubundi batise ico bifashishije. Ubwo rero twebwe ico dusaba nuko iyo ngingo yo kwitonderwa ikigira kabiri igakogwa neza dufatiye nko ku gihugu cy'u Rwanda mukugira ngo bakore ibyiciro baramanuka hasi bagashika kuri tere bakamenya ngo uyu muntu ashobora kubaho gute, ashobora kurya, ashobora kurara ubusacanye. Niko naho byatezwe kugenda hasere n'abaserukira leta na pamu bari kumanuka hasi mu makominote bakaganira n'impunzi canke ubwabo bakikurira amatohoza bafatiye ku buryo umuntu abayeho kugira ngo ejo ntihagire abazosanga bishwe n'inzara canke ntihagire abazoronka ubwo bufasha n'ubundi bari basanzwe bari bafise ukuntu bifashije.
Mu kigabane ku isoko tuno munsi tubabwira ingene ubwigenge kumenyesha amakuru bwifashe mu Burundi mu gihe isi yose yarayihimbaje umunsi mukuru ujanye n'ubwo bwigenge. Ku isoko mugishikirizwa na Josephine Jones Nkundimana.
Ku isoko
Ishirahamwe Reporter Sans Frontieres ryarashize ahabona kwa 20 mukiza icegeranyo cyaryo ku bwigenge bwo kumenyesha amakuru ku isi. Muri ico cegeranyo cize ku bihugu 180 Uburundi bwaraduze ibibanza 13 ugereranije n'icegeranyo c'umwaka uheze buva kibanza 160 buja ku 47. Ku bw'ishirahamwe RSF icatumye ahanini Uburundi bushika muri ico kibanza ngo vyatewe n'irekugwa ry'abamenyeshamakuru bane b'ikinyamakuru iwacu. None ico kimenyetso kirakurije kugira mu Burundi havugwe ko harangwa ubwigenge bwo kumenyesha amakuru. Inyishu ni muri kino kigabane ku isoko co kuri uyu wa gatandatu igenekezo rya 8 Rusama umwaka w'2021 mukagishikirizwa na jewe Josephine Johnson Nzimana kazi. Yuko twinjira mu idonido ry'ikiganiro Aimable Nishimwe aragaruka ku bibanza bitandukanye Burundi bwagiye burashyirwamo mu myaka iheze n'iryo shyirahamwe RSF.
Uravye ikibanza kijana 47 Uburundi bufise ubu mu bijanye no kubahiriza ubwigenge bwo kumenyesha makuru niburashikira ikibanza kijana 45 bwari bufise imbere y'intureka zo mu 2015. Inyuma y'umwaka ayo maguma atanguye Uburundi bwarasubiye inyuma ibibanza 11 vyose buca buja mu kibanza kijana 56 ku rutonde rw'ishirahamwe ry'abamenyesha makuru batagira imbibe. Hari inyuma y'igandagugwa ry'umumenyesha makuru w'imbonesha kure y'igihugu RTNB Christophe Nkezabahizi n'umuryango wiwe kwa 13 gitugutu mu 2015 hamwe n'isambugwa hakoreshejwe vya muzinga y'ibimenyesha makuru vyigenga imbere yaho. Ibugwa irengero ry'umumenyesha makuru w'ikinyamakuru iwacu Jean Bigirimana muri mukakaro mu 2016 riri mu vyatumye Uburundi busubira gukoroka buje ku kibanza c'160 mu cegeranyo ca Reporters Sans Frontieres casohotse mu 2017. Uburundi bwaciye buguma bukurakuranya ibibanza vy'159 n'160 gushika mu 2020 inyuma y'ifungwa ry'abamenyesha makuru b'ikinyamakuru iwacu. Ubu abo bamenyesha makuru bararikiwe n'ikigongo cy'umukuru w'igihugu inyuma y'ukwemera ivyaha bagirijwe n'ubutungane bw'Uburundi. Iyo ngingo yo kubarekura ikaba iri mu vyatumye Uburundi uno munsi bwasubiye gutera imbere buja mu kibanza c'147. Muri rusangi kuva umugambwe CNDD-FDD ugiye ku butegetsi Uburundi bwasubiye inyuma ibibanza bishika kuri 57 kuko mu 2005 igihugu cari mu kibanza ca 90 ku isi ku rutonde rw'ishirahamwe RSF rujanye n'ubwigenge bwo kumenyesha amakuru.
Umuyobozi wa Reporters Sans Frontières ku mugabane wa Afrika arategura imvo zatumye Burundi buduga ibibanza 13 ku rutonde rw'uno mwaka.
Il retrouve en fait une position
Burundi bwasubiye gufata ikibanza bwarimwo mbere y'indyane zazose mu Burundi haheze imyaka 6. Iyo ntambwe bwateye rero ifatiye ku bintu bikuru bikuru ikigongwe n'irekugwa ry'amesha amakuru bane b'ikinyamakuru iwacu n'ibyasikirizwe mu ndwi za mbere z'intango y'umwaka ku bijanye n'imesha amakuru byahagaritswe. Ikigongwe n'irekugwa ry'amesha amakuru bane b'ikinyamakuru iwacu byakurikiwe n'ibyasikirizwe mu ndwi za mbere z'intango y'umwaka ku bijyanye n'imesha makuru byahagaritswe byafatiye ibihano canke byasambuwe. Naho atari byose birasubira gukora umuntu yoshima yugururwa ry'iradiyo Bonesha FM habwe n'umuhoro w'ikinyamakuru iwacu. Hasigaye kumenya rero ko ivyo bimenyetso vya mbere vyo bibura impinduka mu bijyanye kumesha makuru mu Burundi.
Umunsi amakungu ahimbaza umunsi wahariwe ubwigenge bwo kumenyesha amakuru ku igenekezo rya 3 Rusama. Umushikiranganji wo kumenyesha amakuru Marie Chantal Nicimbere yamenyesheje ko igwirirana ry'ibimenyesha makuru mu Burundi byonyine ari ikimenyetso cy'uko ubwigenge bwo kumenyesha makuru mu Burundi busasagaye. Yamara Burundi ni bwo bamenyesha makuru mu Burundi siko babibona. Judith Basutama umunyamabanga mukuru muri urwo runani amenyesha ko ibyo bidahagize kugira umuntu avuge ku bwigenge bwo kumenyesha makuru buhari.
Igurirana ry'ibimenyesha makuru ryonyine ntirishobora kwerekana ko hari ubwigenge bwo kumenyesha makuru. Hariho ibindi yirengagije byerekana ko ubwo bwigenge bukiri kure. Aha nuvuga nk'abamenyesha makuru barenga ijana bahunze igihugu n'ubakiri mu buhungiro n'abandi baciriwe umunyororo wo guherayo mu gihe bari kubakora umwuga wabo. Naho twufata ibyo gusa birahagije kugira tuvuge ko ubwo bwigenge bavuga butaboneka. Ariko noneho si ibyo gusa kuko ibyo bimenyesha makuru bavuga ko byongerekanye ntibikora mu bwigenge. Mu matohoza urunani rw'abamenyesha makuru ibijiru ukunda kugira urabona ko abamenyesha makuru bagirirwa ibibi byinshi bagakubagugwa bagatotezwa bagatukwa n'abajejwe intwaro cyangwa abapolisi eka mbere na rwagwaruka rw'imbonerakure. Turabona kandi ko hakiri ibifashi byinshi bibuza umumenyesha makuru gushikira inkuru nk'uko abishaka kuko batanga inkuru batarabona ko ari uburenganzira bwiwe bafata nk'uko buba bamupfuye isoni. Tukibaza ko ari nacyo gituma hari baciye imigwe bamenyesha makuru bamwe bakabita ko ari abamenyesha makuru beza abandi babi. Ugasanga hari abamenyesha makuru batarekurirwa kwegera ahabera inkuru zimwe zimwe na cyane cyane iyo hariho abategetsi b'igihugu. Kubera kutizerana hagati y'ubutegetsi n'ibimenyesha makuru kuva mu mwaka 2015 abamenyesha makuru benshi basigaye bafise ubwoba bwo kuvuga inkuru bibaza ko zuhava zishaguza ubutegetsi. Abo bahutse nabo kuko baracahari n'ubu ugasanga ugwego CNC rubahuza kwijisho.
Murahejeje kwiyumvira ko kugira hubahirizwe ubwo bwigenge bwo kumenyesha makuru hakwiye kubaho n'imiburiburi iyubahirizwa ry'amategeko n'ayandi masezerano mpuzamakungu Burundi bwateye ku mukono mu bijyanye n'ubwo bwigenge. Ni naho duciye dusozerera ikigabane ku isoko ndabahaye isango ku munsi wa gatandatu uza mu kindi kigabane. Josephine Johnson Nkunzimana nije nariko ndakibashikiriza naho ubutaha.
Cyari ikiganiro ku isoko.
Ubu naho mukurikira amakuru yanditswe n'ibinyamakuru mukaba muyashakirizwa na Alexandre Niyongeko.
Amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri Radio Inzamba.
Kaze murano makuru yanditswe n'ibinyamakuru muri Nondwi. Akigoro ka Petero Nkurunziza ntacho kamaze tubisanga mu kinyamakuru Burundi Daily.net. Ubiravye ikibuga c'umupira w'amaguru Petero Nkurunziza yubatse iwabo ibuye mu ntara ya Ngozi cari gisharizo ishira hamwe y'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ritashimye na gato bwa Burundi Daily.net hako yubaka ibibuga bidakenewe hirya no hino mu gihugu yari kwiyumvira kubaka n'ikibuga kimwe c'umupira w'amaguru cari kwakira inkino mpuzamakungu. Ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Afrika CAF ariheruka gucura urubanza nta kibuga na kimwe c'umupira w'amaguru mu Burundi gikwije ibisabwa kugira ngo cakire inkino mpuzamakungu. Uravye urutonde ruheruka gushikirizwa na CAF Burundi bwonyene muri kano karere ka Afrika y'Ubuseruko nico kitagira ikibuga cyo kwakira inkino mpuzamakungu. Abakozi ba ONU mu Burundi bashobora kuja kurondera urucanco rwa COVID hanze y'igihugu vyandikwa n'ikinyamakuru Net Press. Vyashikirijwe n'umushikiranganji w'amagara y'abantu mu Burundi Tade Ndikumana abisavye umurwi w'igihugu ujejwe kugwanyikiza COVID-19. Kubwiwe ngo abakozi ba ONU mu Burundi barondeye urwo rucanjo mu bindi bihugu birutanga boca bagaruka ku mirimo yabo isanzwe mu gihe babirangije. Burundi nabwo ngo buracarindiriye urucanjo rwemejwe n'ishirahamwe rijejwe amagara y'abantu ku isi OMS ngo incanjo ziriko ziratangwa n'ibihugu rutura ngo ziracari izo kugerageza. Urudandazo ruracabandanya impande y'isoko nkuru ya Bujumbura ya kera naho byabujijwe. tubisanga mu kinyamakuru iwacu. Abadandaza imboga, impuzu, ubasanga imbere y'ibiro vya posta, baba babifise mu tumwanyi twa plastike n'amasakoshi ngendanwa. Ubwo rudandazwa rugenda neza kubera abantu barengana bagiye gutegera imiduga yo kwiyunguruza bagaca babisuma. Badandaza ku mugoroba biruka kubera abapolisi baza bagafata ibintu byabo bakabisesa mu ibarabara iyo batabitwaye canke ngo babafunge. Abo badandaza bakababazwa n'ingende batotezwa kandi bari ha matagisi ko biri iminsi itatu kundwi bakishyura amafaranga 500 ku munsi umudandaza umwumwe amafaranga y'amatagisi atozwa n'abakozi ba meri. Ibibazo ngo bitorwa ukwezi kumwe imbere yuko bikorwa biteye amakenga barimo vyandikwa n'ikinyamakuru c'abigisha La Voix de l'Enseignant mu gihe ibibazo by'igice cya gatatu bitegekanijwe ku wa 11 ruheshi uno mwaka abarimu mu buyobozi bw'amashure muri meri ya Bujumbura bariko bategura ibibazo kuva ku wa gatatu igenekerezo rya gatanu z'uku kwezi igikorwa kizofata indwi imwe ibyo bibazo bica birungikwa mu buyobozi bw'amashure mu ikomine nabwo bugaca gutegura ikibazo kimwe kucigwa kimwe kimwe ku mashure yose. Abarimu bafise amakenga kuri ivyo bibazo bitegurwa gutyo hakirikare bikaguma mu minwe y'abayobozi ko bishobora kwibwa nk'uko mbere vyagenze mu gice ca kabiri mu buyobozi bw'amashure muri komine Ntahangwa eka mbere no mu bindi bice by'igihugu. Ni na hano duciye dusozerera no makuru yanditswe n'ibinyamakuru. Irindi sango ni mu ndwiza naho butaha.
Urakenuye Alexandre Niyonge ko ni kurano makuru kandi yanditswe n'ibinyamakuru nciye nsozerera ko ano makuru twatwa bateguriye. Mwakoze kudukurikira. Alice Akimana mwari kumwe kuri mikro nkaba ndabifurije kuroranirwa ahe wanyu naho butaha.